Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika.
Ikibazo si cyo kwicarana nabo.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriweneza nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Impunzi ziba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko zikomeje kubandanya guhura n'ingaruka mbi zo kutaba mu gihugu cyabo.
Ikibazo si cyo kwicarana nabo. Ikibazo ni cyo kurondera ineza y'umugambwe. Ubwa mbere na mbere ingingo ya 49 niba ntihenze y'amategeko ngendegwa ko y'umugambwe. Ivuga neza yuko kugira ngo umukuru w'umugambwe akugwe mu mabanga nuko aba yitavye Imana.
Kandi naho Israeli yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu vya gisirikare b'umugwi Hamas yateguye ibitero vyabaye ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 10. Kandi naho Lionel Messi umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru yaratsindiye akandi gashimwe k'umupira w'inzahabu kagira ak'umunani. Aya makuru yose rero n'ayandi twayabateguriye ni mukanya ntihagire aho muja. Amakuru rero tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Israeli kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu bya gisirikare b'umugwi Hamas yateguye ibitero vyihaye inkumbi vy'uyo mugwi vyabaye mu bumanuko bw'igihugu ku itariki 7 y'uku kwezi kwa 10. Fidel Niyongabo arabandanya inkuru.
Igisirikare cha Israel nibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi Shin Bet kuri uyu wa kabiri vyasohoreye hamwe itangazo rivuga ko Nassim Abu Ajina yishwe mu gitero cha bomb. Iryo tangazo rivuga ko Abu Ajina yari ayoboye umwe mu migwi y'abagwanyi ba Hamas witwa Beit Lahia Battalion. Uyu munsi nyene igisirikare cha Israel chatangaje ko cakoze ibitero mu bice 300 muri Gaza mu masaha 24 narangiye gikoresheje inteko zigwanira mu kirere no ku butaka. Cyamenyesheje ko abo cita bakora iterabwoba batari bake bo mugwi Hamas bishwe muri ivyo bitero. Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas ku munsi wa mbere bwatangaje ko abantu barenga 8,300 bishwe mu bitero vy'indege z'ingwano vya Israel. Benshi muri bo akaba ari abafasoni n'abana. Ishyirahamwe rijeje gutabara Save the Children rivuga ko abana barenga 300 bishwe mu ntambara hagati ya Israel na Hamas. Ibitero vya Israel vyabaye amasaha make nyuma yuko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ateye ivyatsa kama makungu yateye kamusaba ko hoba gahengwe mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Netanyahu yatangaje ko kwoba ari gukora ivyo mu gihe Hamas wifuza ko ari ibintu bitazoba kubera iki ari gihe cingwana.
Andi naho Lionel Messi umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru aturuka mu gihugu ca Argentina yaratsindiye akandi gashimwe k'umupira w'inzahabu kagira ak'umunani nk'umukinyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka wa 2023 yakoraniye i Paris mu Bufaransa ejo ku munsi wa mbere. Fidel Nonga baratubwira ibindi.
Lionel Messi yatsindiye ako gashimwe kagira k'umunani inyuma yuko afashije igihugu ciwe ca Argentine gutsindira igikombe c'isi yose c'umupira maguru muri Qatar mu mwaka urangiye w'2022. Ibindi bihe yatsindiye ako gashimwe hari mu myaka y'2009, umwaka w'2010, w'2011, w'2012, 2015, 2019 no mu mwaka w'2021. Igikombe c'isi yose c'umupira maguru nico gikombe atari bwatsindire mu buzima bwiwe bw'umukinyi w'umupira w'amaguru. Lionel Messi afite imyaka 36 yarangije mu kibanza ca mbere imbere ya Erling Haaland umukinyi w'umusatirizi mu mugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere Manchester City wo mu Bwongereza na Kylian Mbappe bahoze bakinana mu mugwi Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Messi yarashimiye umumenyereza mukuru w'umugwi serukira gihugu wa Argentine abo bakinana muri uwo mugwi n'abakozi bawo kubera batumye atsindira agashimwe k'umukinyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka w'2023. Yavuze ko anezerewe cyane no kuba yatsindiye ako gashimwe. Yatangaje ko ari iteka kuri we atazokwigera yibagira. Yavuze ko gutsindira igikombe c'isi yose aricyo kintu batari bwashike ko. Yahaboneye akaryo ko gushimira abantu bose bafashije gutuma igihugu ciwe ca Argentine gitsindira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka urangiye w'2022.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino kwisi rakoze mugenzi wacu Fidel Nyongabo adushikirije muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere tuyahereye muri Kongo impunzi z'abakongomani zahunze ingwano iriko irabera mu gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Kongo bamaze imisi birukanywe mu nkambi ya Nkamira izi mpunzi zivuga ko zifite ibibazo by'inzara naho kuba. Gloria Tuishime atubwira ibindi.
Vango bwo batujyanye hariya ku kagari n'ababyeyi asatumenya. Na Kongo ibaye nziza
ni impunzi z'abakongomani zisaga 900 zimaze icyumweru zirukanywe mu nkambi ya Nkamira ziva ko zari zarahunze imirwano yagiye ibera mu duce dutandukanye twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko mu bihe bitandukanye guverinoma y'u Rwanda yagiye itangaza ko abaturage basanzwe mu gihugu bivanga n'impunzi kandi bari basanzwe bafite amarangamuntu y'u Rwanda. Nyuma yo kuzirukana ubuyobozi bwatangarije ko bwari bwarabwiye izo mpunzi ko bagomba kujya ku mirenge bagiye bafatira indangamuntu hanyuma akaba ariho bazafashirizwa. Aho Ijwi rya Amerika yasuye muri iki gitondo ni mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu. Abo twaganiriye babwiye Ijwi rya Amerika uko byagenze kugira ngo basange amarangamuntu y'u Rwanda kandi ari abakongomani. Nyirasafari n'umukecuru w'imyaka 60 afite abana 4
96 noneho babanza no kuzoduteza imirimo ya gishwati tuje duhunze noneho igihe batangiye kwakana gishwati dusubirayo Kongo dusubirayo kuko byari bisa naho byoroshye. Turagaruka tuza kwifatira amarangamuntu kubwo burwayi rero kadushobora n'ubundi kugira ngo tuyatugira dufata intuza irangamuntu tuyatubona iyo tuvurirwa.
Nyirasafari yongera guterwa agahinda n'uko bijejwe ubufasha na leta nyuma yo kuvanwa mu nkambi nyamara kugeza ubu bakaba ntacyo barabona.
Cyangwa ubwo batujyanye hariya ku kagari n'ababyeyi basatumenya kamanza nihangane turaza tuza hano abantu twaraje nta n'impamba twigeze kuzana kutwereka.
Nyamara izi mpunzi ntizihakana yuko zagiye zifata amarangamuntu nk'uko babitubwiye kugira ngo babashe kwivuza ndetse no kugira ngo bibaruze ku butaka bari barahawe na leta ariko kugeza ubu ntacyo bafite kibanditseho ari nayo mpamvu basanga ko bafite amarangamuntu bitahabwa agaciro ngo babe bakirukanwa mu nkambi. Uyu ni Nyirazuba Yvonne umubyeyi w'abana 5 twasanze yicaye ku murenge wa Bigogwe.
Twaraje turababwira tuti mureke kureba ku marangamuntu y'ababyeyi ahubwo murebe ku marangamuntu yacu. Ikintu kino cyose gikorerwa ku ndangamuntu mutusuzumire ku marangamuntu. Baranze baravuga bati twebwe turabarebera ku miryango indangamuntu yanyu nta kintu kiriho. Ubwo nibwo bavuze ati rero mwebwe muri abanyarwanda ahubwo turabajyana hehe ku mirenge yanyu kuko narifatiye aho ntabwo twemere ko turi abanyarwanda.
Izo mpunzi zisanga ntawe zifiteho kwerekeza kuko batereranywe n'inkambi bagatereranywa n'ubuyobozi bwite bwa leta nyamara babwirwa kujya mu miryango baturutsemo mu Rwanda ariko ntayo
baratubwira ngo tugende dushumbike ku bavandimwe bacu. Ubwo rero nkange rugero mfite abana 8 nanjye wa 9 ndabona nta muntu nacumbikaho n'abana 8 hake mfite cyo kubaha ubuzima yanyumera.
Ntayo dufite mama wanje natwe twavuze hano leta n'umubyeyi ahubwo bitwirukana n'ubutaka bw'u Rwanda buragoye. Nidushaka tube hano nituva mu mwuka bazaduhambe mwana we.
Ibibazo by'isuku biri mu by'imbere bibibasiye
mbese nubwo twaba tuyafite kugira ngo ubone na n'isabune yo koga gukaraba nta dushe yashira n'imitsi 5 yashira kuko nta kuntu tuba dufite wena ngo wowe wahaguruka ujye gukora nk'ikintu ubone n'amafaranga yagufasha mu buzima busanzwe nta tuba hano gusa kuko nta handi hantu dusobanukiwe twaje.
Uburwayi buturuka kukurara hanze buri kwibasira abana bato bari ku mirenge itandukanye izi muzi zicumbitseho
imbeho kutarya umwana yabatariye n'uyu muyaga amazi mabi y'imvura turi kuvoma ukabona imisundwe iri kwinyagambura ubwo ayo mazi wayaha umwana akaba muzima.
Nibura abaturage basaba ko mu gihe bitwa na leta ko ari abanyarwanda bafashwe kubona aho baba kuko nta na kimwe bafite twagerageje kuvugisha urwego rwa leta haba guverineri w'intara y'Uburengerazuba umuyobozi wa karere ka Nyabihu ndetse n'ubuvugizi bwa guverinoma ariko twagezeho turangiza gutegura inkuru nta gisubizo tubonye icyakora umuryango waharanira uburenganzira bwa muntu Crado usanga niba leta ivuga ko abaturage atari impunzi bakaba bafite amarangamuntu y'u Rwanda bagakwiye gufashwa kubona uko babaho mu Rwanda shyaka Evariste n'umuhuzabikorwa w'umuryango Crado
Itangamuntu z'abanyarwanda byumvikane ko ari abanyarwanda niba bafite itangamuntu babonye mu buryo bwemewe n'amategeko ubwo byumvikane ko ari abanyarwanda resipiye kubafasha bagatura nk'uko abandi bantu batishoboye batuzwa noneho bo by'umwihariko bagasigaho umwihariko kuko ari nk'abantu baje bameze nk'abahumva baje bahumve cyangwa nubwo nabyita wenda ko kuri side imwe bo ni uguhunguka kuko bagarutse iwabo ubwo irangamuntu baba batarazibonye mu buryo bwemewe n'amategeko nyine ubwo bagafatwa nyine nk'impunzi zahunze bakabafasha nk'uko bari gufasha izindi mpunzi rero ubwo burenganzira bari bufite bwo kuba bagira ibyo babona nk'abantu baje bafite ibibazo bahungutse bafashwa kubona aho gutura
yabasabiye aho kuba mu gihe leta itarabona aho kubacumbikira impunzi z'abakongomani zirukanwe mu gihe leta y'u Rwanda iheruka gutangaza ko inkunga yatangwaga n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi ugabanyije inkunga wahaga impunzi ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda ikomeza kwemeza ko itazahwema kwakira no gufasha impunzi by'umwihariko ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika mu karere ka Nyabihu
Radio ya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda Ishirahamwe ry'urwaruka rimaze gukura abana bashika ku 400 mu ibarabara rikabasubiza mu mashure rikanafasha ababyeyi babo kuronka uburyo bwo kwisumamwo rivuga ko urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano iryo shirahamwe sirindi ni GSBM nanje nobaho mu Burundi Hugues Hardy Ruremesha umuyobozi waryo yavuganye nanje mu kanya gaheze mu kiganiro muri isanga atangura tubwira ingene yatangura ishirahamwe hamwe na n'urugendo arimo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ndino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda muri uwo mwaka nyene icanzanye kwa kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri ryandwi yahariwe Nations Unies Assemblée générale haramashira hamwe atandukanye afise ibyo sangwe rikarakora muri inosi aba yateguye ihuriro kaminuza mu kijya kirungu cindwi rero ndumwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama inyuma yaho kuko dusangwe dufise abadushigikira banadufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino naronse akaryo ko kwitabira ico ni tono kwita opportunity collaboration ni ihuriro ry'abanyamitahe ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashirahamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu aho twari turi muri Republika Dominicaine rero
muri
Amerika y'Epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akajyo keza rero ko kuronka ubutumire bwo kuza kuvuga idonido y'ibyo turi kuturakora nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumva ibyo turi kuturakora badushikire uretse no gushigikirwa nigire no kubandi imenye ngabandi ngene babikora mbega Amerika haba mu mici itandukanye yashitse kwiterambere gute nubwo aheruhara ugwaruka go muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo
nivyo koko akanyoni katagurutse nikamenye ubwetse
yego nkuko umugano w'ikirundi bivuga koko
yego none igwe tu muri make tusubira inyuma gato tukumva mu byo twavuze mu ntango yuko mumaze gufasha abana bashaka ku 400 abantu bakibaza bati none nk'umujeune nkawe wabitanguye gute kumbura bari kwarakumba bavuga ati je ntacu mfise nkora ntacu mfise mfasha yohera hewe waheriye hehe byagenze gute
burya ikintu cyose kugira kigire ishingiro kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu kwari nuko yakuze nkiri muto abavyeyi ni bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'abavyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe twanavukiye mu kibitoki cya Rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye kibitoki cya Bujumbura kibitoki intara byatumye ntandukana n'abavyeyi uko gutandukana n'abavyeyi ntari niteze kwa dushikiye giturumbuka kwatumye numva ugutandukana kutampaye ibyizigiro muri je nta numvumenga ubuzima bumpeze ko naramuherereza ico gihe bituma numvumenga ntahuye kumenga ndatawe amagogwa nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mwibarabara nakenshi nakunda kubwira abavyeyi banje nti jewe numva nkeneye kuja kubera mwibarabara bakamati ni iki gitumye ushora ushifuza kuja kuba mwibarabara ambwira nti jewe nshaka kuza gutora amahera hama ndayazane muyasumishe ko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure n'ukunanirwa kwabo kumbure byabana ni kuturera ni amagogwa ni ngorane bahuye nazo kuko narabona igihe bikunda twabana nabo ngine baradufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kubaho ubuzima butoroshe bwo kuba kure y'ababyeyi cyane nibwira rero nti nibaza ko inzira nziza yo kujya mu ibarabara kurondera amahera ama nkayazana bakayasumisha kumbura ibyarabananiye ariko ngira amahigwe kubera kuba hafi y'ababyeyi kuba hafi y'umuryango icyo cyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kujya ku ishuri ariko kangumamwe kuko ishirahamwe narishinze mpejije secondaire amashuri yisumbuye
uyu rero ni Hugues Ardiruremesha kiganiro kirekire cacu twakoze murashaka kukironka kuri site yacu ya internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com Handi naho ubushomeri mu gwaruka gwararangije amashure ya kaminuza canke rutayarangije ni kibazo cingora bahizi yamara bamwe mu bahejeje kaminuza basigaye bahitamwo kwikorera utwabo mu bikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaraganiriye na Lionel Ndayizeye umwe mu gwaruka yaramaze imyaka irenga 5 arangije kaminuza mu Burundi ariko ataronka akazi gashemeye aherutse kwitangurira umugambi nk'umugwiza tunga mu kiganiro yagiranye nawe aratubwira bimwe mu bintu yatahuye hamwe n'ivyo yategerezwa gukora kugira gukora kugira ubwenge yarahuye muri kaminuza Université Lumière bube ingira kamaro tubatega amatwi
ko umuntu abivuga nk'uko umuntu abikora muri ya nimo bako n'ikibazo gihanze muvuga isi kubera mu bihugu ibyo aribyo byose kukorona akazi biba bigoye rero hari ibyo kugerageza guhimiriza ugwaruka bavuga ngo tukihangira imirimo nubwo biba bigoye mugabo ukiva mu ishuri kubera utavuga itera ingene imeze urakoresha uburyo ubwo aribwo bwose umuntu akoresha bwo kudepoza wumvise akazi ahantu ahantu hace nkihariya ukadepoza mugabo rero uko ibyahindutse ntibyamabyereye uyica nkuriya kubera hari igihe umuntu buriya umuntu avuye ku ishuri hariho ibintu byinshi asabwa kugira ashobore kugira agire icyo bita no kwita integration professionnelle iyo rero iyo integration professionnelle uno munsi hariho amashyirahamwe amwe amwe abikora kugira ashobore gufasha abandi abanyeshuri yaguye mu za kaminuza bashobore kubafasha kuko baba badafise byinshi bashobora kubafasha juste kugira bashobore kugira iyo integration professionnelle rero mfite ukuntu ubona ubuzi bwabuze ngahaca reka mfatire ku gihugu cy'u Burundi aha tuba tuzi ubuzi bwarabuze umuntu aca agira iyo entrepreneuria nyine juste kuba ashobora kwiteza imbere ntibyaba byoroshe ahura n'ibintu byinshi ahura n'amastake menshi kugira iyo entrepreneuria ikunde kuko cyane cyane mu Burundi ego navuga yuko utari kuraraba kuba ariko lezo opportunity zitahari mugabo zirahari mugabo nuko abantu benshi nabo baba batwitangiye imbere atapfuri baba bafite kugashira kukubwira ati mbega wewe kugira ushure gushika aha hantu ugeze ko mbona wewe byakunze byagenze gute akoresha terme akubwira ngo no gukora cyane mugabo ntashobora kukubwira icyo wategereza gukora
Lionel muravuze ego irakunda muravuze obstacle intambamye mwahuye nazo murasha kuzicira ku mayange
ego intambamye tugira nazo ngaha icambere na mbere nuko togo guaro kamuri tuwebge ha kuri dufise ero buri ya ikimcho chuchose wakora kitari mkuri utusanga binubiose itari kubira genda na chizere badufise ko wate jimbele washi kure na chizere badufise ko ama banki na chizere chuchu meni yura iwanyu za Ameriki wanyu za Ameriki wanyu uje tukumba na jose na shikai mwege tukumba turumba yuko hariho kubera leta ifise ukungene ishera abanyagihugu kagira ati abanyagihugu dufise naba ukideplasa ukavuga ati nakayideplashije muri murino vile murino eta bakakumenya tubwo ngaha mu Burundi jewe mpuze ikindi Bujumbura nkaca ntamuri Muyinga nta muntu numwe amenya ko ndi Muyinga rero nacyo bituma ucisanga amabanki nta cizera afite hariho ubuhemu rutwara turafite ibintu dukoresha by'amafo papier dushobora kuronka amafaranga mu mabanki ugasanga amabanki arabidekuve mu nyuma ugasanga bataye mu mpimba ufite imanda zikaba aribyo nyinshi ziza no mu masentare rero novuga yuko icyambere na mbere tuvuga izaruka muri twebwe tugomba gutunga n'ingoga na n'ingoga tuyakoze tukagomba kwakira n'ingoga ugasanga rero niyo obstacle ituma yononera na wa muntu afite umugambi ugasanga nuko aba finance ugasanga n'ubwo umuntu afite umutima wo kuwufinansa ariko agati mbega uri muntu hamwe no finansa umugambi wiwe amafaranga tuyakoresha ugasanga turabuze n'aho dukura twebwe itara ry'umuntu ashobora kutumurikira ati buriya ingo jewe ushobora gukwereka kuko aha mu Burundi hari igihe usanga mbembe n'abaturuta bateye imbere nabo nyine bakora amanyanga bakora ibintu bitameze neza bigatuma tura n'aho dushobora kurahura kubera natwe dushobora gushika ku rugero
hari n'ikindi kibazo muvuga ko gutegura umugambi ukawutegura neza ukawandika neza bishobora gufasha nk'amabanki kuguha ingurane murasha kutubwira ukuntu
umugambi icambere na mbere novuga yuko reka adari kuvuga umugambi kuko imigambi abayifite ni benshi abayitegura ikanka ni benshi reka manze mvuge kuri personalite y'umuntu eske wowe ugomba gutegura umugambi ukawutwara muri banki kanaka ukawutwara mu ishyirahamwe kanaka ryo guhereza ubufasha shitegura sho gufinansa ni giki waberetse ni giki wababwiye kugira ashobore kutwemera yuko wowe ashobora kuwufinansa icyo kivuga nubwo twakwirengagiza amafaranga nubwo tugomba gushyira imigambi nubwo tugomba kudafinansa imigambi yacu turi bande personalite y'iwacu ubuntu bwacu n'ubwahe gufinansa miliyoni ijana ubuntu bwacu n'ubwahe bwo gufinansa 50 million nicyo kintu cya mbere na mbere twagomba kugira he reka tumanze twiyereke ubuntu twe dufite rero buriya twebwe natwe imigambi myinshi uhora wumva ibiganiro nyakubahwa umukuru w'igihugu ahora akoresha akavuga ati bafite imigambi n'iyi mugabo ugasanga aya mafaranga hanze ko araja ntihari ko haraboneka hariho ugasanga aratanzwe mugabo niberekanye ko mbere yakoze
reka ijambo Professor Lionel Remesha umuhinga cyane cyane mu byerekeye ubutunzi no kugwizitunga entrepreneuriat arafise yumvirije zimwe mu ntambamyi mwagize mu gutanguza ibikorwa byanyu eka no mu kuronka akazi n'ibintu bamenyereye yamayabonye ahantu hose Professor Lionel Remesha ikintu mwubwira nka Lionel ndayizeye muri iki gihe mwumvise ibyamushikiye ni nk'ibi
ego icyo kibazo ni cyiza cyane kumwene ibintu bimeze cyane cyane ibi akazi kataboneka ari kenshi si Burundi gusa mu bihugu byinshi iyo ntambamye yarahabaye iriko irahaba ariko cyane cyane duhereye nko ku rwego rwa Afurika igitigiri cy'abanyagihugu caraduze cyane kandi no muri kazoza urabona ko kizoduga gusumbye igitigiri cy'abanyagihugu no kuvuga yuko cyane cyane urunganwe ni kibiri cha turunganwe ni runini cyane kandi ruguma guyongera cyane gose ku buryo ubuzi buhari mu bihugu byinshi ntibukwiye. Icyo gituma ubu bahimiriza abantu barondera akazi cyangwa biyungunganya ukungene nabo bashobora kugira imigambi yabo yo kudandaza nabo bagatanga akazi. Urumva no guhindura ukungene abantu biyumvira, kuko kera umuntu yarahize amashuri hanyuma akaja kurondera akazi ari muri leta, ari muri prive, ariko ubu ariho rero no guhimiriza ko akazi si kenshi cyane, ariko no guhimiriza abantu kugerageza kwiyoorganiza agatangura kugira akazi. Ariyo
nk'imigambi nk'ibintu rero byo babisabwa kugira ngo umuntu atanguze umugambi n'ibintu uvuye nko mu ishuri muri kaminuza utabuzi ibintu umuntu yo kwisunga kugira ngo atanguze ibikorwa vyiwe kugwiza itunga cyane kwikorera byo bankibihe Professeur Lionel Lemesha.
Ego me, icyo ni cyo cyiza kuko n'inyigisho zitangwa mu mashuri nizaba zitarahinduka zirakwiye guhinduka agatangura kuza barigisha abanyeshuri n'ukungene bashobora kwiyunganya mu gihe ariho nk'abashaka kurondera akazi, ariko ariho n'abashaka kwikorera utwabo. Ukwikorera akazi k'umuntu nuko umuntu araraba ikintu akunda. Hari igihe ushobora no kudandaza ikintu kiza, hariho nk'umuntu ashobora kuba yarize iby'ubudandaji cyangwa yarize ibindi, ariko ugasanga hariho nk'umwuga afisemo ingabirano. Hariho nk'abantu bafise ingabirano mu bintu tuvuge nko kubaza, bafise ingabirano mu bintu byo gufotora, kugira amavideo, ibintu by'indimo, ibintu izindi ngabirano ushobora gusanga atanaronse no mu ishuri. Icyo kintu rero cyiza ni uko izo ngabirano urazikorera ko ubonye yuko ariho ikintu ubona ko ushobora kugurusha abandi, ugashobora kukigurisha. Aho rero nicyo ushukorera ko ugatangura kugira ukubaka umugambi wawe nka business model, ukavuga ukuje niko mbona ikintu nshobora gutanga icyo nshobora kunyinjiriza, none uno dandaza ko arihe nobasanga he, cyangwa abo dushobora kuja hamwe tukagira uyu mugambi ni bande nobakura he. Aho rero niko umuntu atangura kwitegura, kuko nk'ibyo yavuze byo kuja mu mabanki hari igihe bigora ugiye uri wenyine, ariko mugiye muri benshi mwagiye hamwe mwageze ishirahamwe biroroherera amabanki guha amafaranga ishirahamwe kuruta umuntu umwumwe yagiye adafise icagwatiriza.
Ivyiyumviro vyiza, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Nkwijwi ry'Amerika. Ijambo Elize Mbonigaba, muraho.
Amahoro cyane.
Muraho, murakomeye.
Turahwe.
Muri hehe?
Ndi mu Burundi, ahantu bita Buhigi Karusi.
Ni vyiza cane gose. Reka rero mutuge ku ijambo, ikibazo canke icyumviro. Turi kumwe na abatumire babiri
mu bisanzwe.
Yego.
Ndabaza uwo muhinga.
Yego.
Professor.
Yego.
Iyo umuntu afise ubumenyi, si ngombwa ngo ubumenyi bwiwe bubereze, kuko hariho ibisabwa kugira ubumenyi bwiwe buje mu ngiro. Urashe kuba nk'akarori numvise yafatiye ku byo kudandaza, urashe kuba ufise ubumenyi bwo kudandaza ariko ukabura umutahe. Nubwo mwoja muri y'amakoperative banki ntishobora kubagurana atangwa ati mutanze. Rero mw'ico gihe bica bigorana ko kubera byangwa ati atabwo mushobora kuronka.
Sinzaho icyo dufashe. Ego me, eka, icyo kibazo turagiha Professeur Lionel Lemesha, ariko rekana Lionel, ndayize atangura tubwira ingene byamugendeye, ikibazo cy'umutahe, kugira uwo nk'umutahe.
Ikindi kiganiro rero, iki gice cy'icyo kiganiro mushaka kuronka kuri site yacu internet, mwari muri kumwe na Oriane Itangisha, murakoze mwese.